Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi nteko ishinga amategeko iherutse kwemeza amasezerano Uburundi bwagiranye n'Uburusiya yo kubyaza amashanyarazi ubutare bwa uranium.
Nukugira turabuka ubuntu twokoresha ayo masoko ntanga nguvu nkomoko ku butare kugira ngo turabe ko ejo tworonka umuyaga nkuwoza kudufasha muri igihugu cyacu.
Uyu ni umushikiranganji w'Uburundi ajejwe ubutare n'agataka, Engineer Ibrahim Uwizeye. Nubwo bwose inteko ishinga amategeko yemeje amasezerano n'amajwi 100%, bamwe nyamara bayafiteho amakenga.
Ubwo nitwoba twihuse kugira ano masezerano tutaramenya urugero rw'ubutare twoba dufise.
Uyu ni umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'Uburundi. Mu Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Huye ruri hafi gupfundikira urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uburana ibyaha bya jenoside. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari muri Arabia Saudite yazinduwe n'ikibazo cy'imfungwa z'intambara za Ukraine n'Uburusiya. Naho muri Senegal, Perezida Macky Sall yifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu yaburijemo noneho yaba mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu cyangwa mu kwa karindwi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari muri Arabia Saudite, aragenzwa no kuganira ku kibazo cy'imfungwa z'intambara. Arabia Saudite ni umuhuza hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Edi Rwema yaduteguriye inkuru.
Arabia Saudite isanganywe umubano mwiza n'ibihugu byombi bimaze imyaka igera kuri ibiri mu ntambara. Iki gihugu si ubwa mbere gikoze akazi k'ubuhuza mu biganiro byo kugurana imfungwa z'intambara. Mu mwaka w'ibihumbi 2022, ibiganiro nk'ibyo byatumye imfungwa 200 z'Abanya-Ukraine bafungurwa. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Perezida Zelensky yavuze ko atari ubwa mbere ubwami bwa Arabia Saudite bugira uruhare mu gufunguza abaturage be. Yavuze ko yizeye ko ibiganiro yagiyemo nabyo bizatanga umusaruro. Yanditse ko bazanaganira no kubindi birimo ubutwererane mu by'ubukungu n'uruhare Arabia Saudite yagira mu kongera gufasha gusana Ukraine. Muri ibyo biganiro yagaragaje ko bari bugeze kuri bagenzi babo icyerekezo cy'amahoro cya Ukraine gisaba Uburusiya gukura ingabo zabwo zose ziri ku butaka bwa Ukraine. Umwaka ushize Arabia Saudite yatumije inama yahuje ibihugu 40 yaganiraga ku mugambi wa diplomasi wo guhoshya intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Icyo gihe Uburusiya ntibwitabye iyo nama.
Tuve ku ntambara yo muri Ukraine tugiye ku ntambara yo muri Gaza, aho Hamas irimo yiga umushinga w'amasezerano yo guhagarika imirwano muri iyo ntara ya Gaza yo muri Palestina, ariko ariyo ari na Isirayeli bombi bavuga ko hakiri kare kugira ngo bayemeze. Uyu mushinga uteganya ko imirwano igomba guhagarara 100% mu gihe cy'iminsi 40 no kugeza imfashanyo zitubutse ku baturage ba Gaza bari iheruheru kubera intambara. Hamas igomba kurekura abantu 40 mu ngwate yatwaye bunyago, by'umwihariko abagore, abana bari munsi y'imyaka 19 y'amavuko, abakuze kuva ku myaka 50 kuzamura n'abarwayi. Ku rundi ruhande, Israeli igomba kurekura Abanyapalestina 400 mu bafungiye muri gereza zayo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko Israeli yemeye guhagarika ibikorwa byayo bya gisirikare muri Gaza mu gihe cya Ramazani, igisibo gitagatifu cy'Abayisilamu, izatangira ku itariki ya 10 y'ukwezi gutaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umwe mu bahuza, ifatanyije na Misiri na Katari. Imishyikirano irabera i Paris mu Bufaransa. Nyamara rero, Israeli ivuga ko ibyo Perezida Biden yatangaje byayitunguye, yemeza ko batigeze babyumvikanaho. Naho ku ruhande rwayo, Hamas irimo irasuzuma umushinga w'amasezerano, ariko umwe mu bayobozi bayo witwa Ahmad Abdel Hadi yatangaje ko kugira icyizere ko amasezerano ari hafi byaba ari ukwihuta. Avuga ko batazatezuka
kubyo basaba byose birimo ko Isirayeli igomba guhagarika intambara burundu. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu wavuga ko iki cyifuzo ari inzozi.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye muri Senegal. Ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu bigeze ku munsi wa kabiri, ariko impande zose zibirimo ntizumvikana ku itariki nshya ayo matora yazaberaho. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nini nazwe.
Muri ivyo biganiro, president wa Senegal Macky Sall yasavye ko amatora ya president muri ico gihugu atunganywa mu kwezi kwa gatandatu canke kw'indwi. Munambami yashize imbere kubwiwe zotuma ayo matora ataba imbere y'ico gihe, harimo ukwezi kweranda kw'abayisilamu Ramadani kuzotangura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu. Umunsi mukuru w'abayisilamu witwa Medina uzohimbazwa mu mpera z'ukwezi kwa kane n'intango z'ukwezi kwa gatanu, hamwe n'ikiringo c'iminsi 80 gikenewe kugira ngo leta ihamagarire abanyagihugu gutora. Amashirahamwe adakiranira inyungu za politike ibi ntavyikoza, yo yifuza ko amatora atunganywa nk'uko vyari bitegekanijwe imbere y'uko president Macky Sall ayegeza inyuma. Abakandida 17 kuri 19 bahawe uburenganzira bwo kwitoza mu kibanza cya president nibitabiriye ivyo biganiro. Bikeka ko ari biganiro bishobora kuba binafise intumbero yo gusubira kurimbura abasavye kwitoza kugira ngo hagire abo ubutegetsi buvanamwo. Abahanganye na president wa Senegal kuri iki kibazo bagakeka kandi ko Macky Sall yipfuza guha amahigwe abari ku ruhande rwiwe kugira vyorohe ko aguma ku butegetsi inyuma y'itariki ya kabiri yo mu kwezi kwa kane. President Macky Sall yamara avuga ko yiteguriye gukinjura iryo genekerezo rya kabiri umunsi manda yiwe izobiheze. Mu bindi yasiguye ahamagaza ino nama, yavuze ko yipfuza ko harimburwa ibizokurikira amaze gusubiza ubutegetsi mu gihe hogera uzomusubirira ataraboneka.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru muyakurikire no kuri w3 akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu, kandi nyina makuru n'ibiganiro byose tuba twabateguriye bihoraho igihe cyose, rero mushobora kuyihasanga. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Urubanza rwa Beatrice Munyenyezi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye ruragana ku musozo. Abamwunganira mu mategeko bavuga ko abatangabuhamya bamushinje ibyaha bamuhimbiye, abamushinje ibyaha rero ngo baramuhimbiye kugira ngo bamugerekeho urusyo. Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bunganira Beatrice Munyenyezi batindanye ijambo rya nyuma ku rubanza burana n'umuntu ubushinjacyaha ibyaha bya genocide. Bavuze ko abatangabuhamya bamushinja ibyaha nyamara batari bamuzi imbere no mu gihe cya genocide. Bavuga ko abashinja Munyenyezi baranzwe no kwivuguruza, kuvuguruzanya, kutavugisha ukuri mu nzego z'ubugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko. Abanyamategeko bakavuga ko ahubwo bashinjuye uwo bunganira barimo Atanasia Mukamwiza, Alphonsine na Nyiraburiri aribo bavugishije ukuri mu buhamya bwabo. Babwira urukiko rwisumbuye rwahuye ko ubushinjacyaha nta shingiro bufite mu kunenga abatangabuhamya bashinjura. Kubirebana n'ubuhamya bw'uwitwa Siriac Habyarabatuma, abunganira Munyenyezi basaba ko bwazahamana ireme ryabwo. Uyu shinjura Munyenyezi yarakuriye gendarumori mu cyahoze ari Butare, akavuga ko bitari gushoboka ko hari umusivile wari guha amabwiriza abasirikare yo kwica Abatutsi. Akavuga ko nta na rimwe yabonye Munyenyezi ku mabariyeri mu gihe kivugwa cyo mu mwaka 1994. Naho ku mutangabuhamya Emmanuel Rekeraho wari ushinzwe gushyiraho amabariyeri kuva ku mupaka w'Akanyaru kugeza ku mbibe z'icyari prefegitura ya Butare na Gitarama, nawe akavuga ko atari gushyira abagore ku mabariyeri mu gihe yagombaga kuyapanga abagabo gusa. Uyu mutangabuhamya yavuze ko ataraziranye na Munyenyezi. Ku ruhande rw'abunganira Munyenyezi bavuga ko kuba mushinja habonetsemo ubuhamya bw'ubuhimbano bw'umutangabuhamya Musoni Kariste Ndagije ubushinjacyaha. Byateye kubitangira ikirego rukiko runemeza ko ubushinjacyaha bwakoresheje ubwo buhamya nk'inyandiko mpimbano. Ku munyamategeko Bikotwa, amakuru mutangabuhamya yahaye urukiko yubakiye ku kinyoma icyo yise un témoignage battu sur le mensonge mu rurimi rw'Igifaransa. mu magambo ye Bikotwa yavuze ko n'abandi batanga buhamya bose b'ubushinjacyaha ubuhamya bwabo bwubakiye ku binyoma byambaye ubusa byakozwe mu rwego rwo kugira ngo bagere ku rusyo kuri munyenyezi. Abatanga buhamya bashinjuregwa abanyamakuru bakavuga ko baranzwe no gupfa guhubuka gusa bavuga ibintu bihuje n'uko babishaka. Bavuga ko ubuhamya bagiye batanga bose bugaragaza ko munyenyezi atari akageze muri Butare mu 1991 na cyane ko hoteli ihuriro yari ya nyirabukwe Pauli na nyiramasuhuko itari yagafunguye imiryango. Aha ni hamwe mu bice aregwamo ko yakoreye ibyaha. Abunganira uregwa bisunze ingingo z'amategeko bakomeza kubwira urukiko ko mu miburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha iyo habayeho kwivuguruza ku bintu nyamukuru ubuhamya buteshwa agaciro. Kubavuga ko munyenyezi yagaragaye mu nama yari iyobowe na Perezida Theodore Sindiko bwabo, abamwunganira bakavuga ko ntaho Perezida yari buhurire n'umunyeshuri wigaga mu mashuri yisumbuye bategura n'ubwicanyi. Basabye ko urukiko rwazashingira ku rubanza rwaciwe n'urukiko rukuru mu Rwanda rukagira umwere bwana Wenceslas Twagirayezu mu rubanza yaburanagamo n'ubushinjacyaha ku rwego rwa mbere. Aba banyamategeko babwiye umucamanza kuri iyi nteko iburanisha ko bashingiye ku kuba abatanga buhamya badahuza mu mvugo zabo ari ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko munyenyezi ntaho ahuriye n'ibikorwa bigize ibyaha ashinjwa n'ubushinjacyaha. Basabye ko mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye ruca urubanza rwazashingira ku rubanza rwaciwe n'inkiko z'u Rwanda. Urugo rwahamije abagera kuri 40 ibyaha bya jenoside bakoreye Butare. Bavuga ko muri abo ntaho izina rya munyenyezi ryigeze rigaragara cyangwa ryumvikana. Mu iburanisha riheruka ubwo yagiraga icyo avuga ku byaha aregwa, Beatrice Munyenyezi yabwiye urukiko ko icyaha ari gatozi kandi ko atagombye kuzira ibyaha byaba byarakozwe nabo mu muryango yashatsemo. Ni umukazana wa Pauli na nyiramasuhuko yahoze ari minisitiri w'umuryango ku ngoma y'abatabazi. Inkiko zarusha zamuhamije ibyaha bya jenoside zimukatira gufunga imyaka 47. Ni mu gihe umugabo wa munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yahanishijwe gufunga imyaka 25 ku byaha bya jenoside. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'2021 yamwirukanye ku butaka bwayo nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atarimo ukuri ku binjira n'abasohoka. Ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye mu cyahoze ari prefegitura ya Butare. Arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Umucamanza yatangaje ko apfundikira urubanza kuri uyu wa gatatu niba nta gihindutse. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Amasezerano Uburundi yagiranye n'Uburusiya yo gucukura ubutare bwa uranium ntavugwaho rumwe mu nama ishinga amategeko ndetse no mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Amasezerano yo kwimba ubutare yaramaze gutegwa kw'igikumu nk'uko ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka buherutse kubishikiriza inama nshingamateka y'u Burundi kugira ngo yemezwe. Ari mu nama nshingamateka mu kwezi guheze, umushikiranganje ajeje ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye yashikirije ko ubwo butare buzofasha mu kuronka umuyaga nkuba urengeje ukwiye mu gihugu.
Ni kugira turabukubuntu twokoresha ayo masoko ntanga nguvu nkomoko ku butare kugira ngo turabe ko ejo tworonka umuyaga nkuba waza kudufasha muri igihugu cyacu.
Ikindi nuko iyo muyaga nkuba uzoca unafasha mu kwimba ubutare bwa nikele n'ubundi butunzi buri munsi y'agataka u Burundi bufise. Aberekanye ko impamvu butahora bwimbwa ari uko ata muyaga nkuba ukwiye u Burundi bwari bufise. Yamara kandi umushikiranganje yasiguye ko u Burundi budafise uburenganzira bwo kwimba ubutare nk'uko amasezerano mpuzamakungu abigena. Umuyaga nkuba utegekanywa gutangwa n'iyo sosiyete y'Abarusiya izoza kwimba ubutare bwa ehaniyumu uzoba uri ku rugero rwa megawate 50 ijana n'amajana 250 nk'uko byatangajwe n'umushikiranganje abijejwe. Yerekanye ko impungenge z'uko abo Barusiya bashobora gufata ubwo butare bakabukuramo ibindi bikoresho bitemewe n'amategeko ko bizokurikiranirwa hafi. Yamara naho biri uko harimo impungenge nyinshi kuri abo Barusiya bazoza kwimba ahubwo butare mu Burundi zerekanywe n'abashinga mateka. Izo nazo zirimo kuba ubutare bwo mu rugero rwo hejuru mbere bashobora kubutwara habakabasigira ubutare bwo mu rugero rwo hasi, kuko Burundi butabanje kwiga no kumenya ubutare buri mu bibanza bizwi ko birimo ubutare uko bungana.
Ubwo nitwoba twihuse kugira ano masezerano tutaramenya urugero rw'ubutare twoba dufise, kuko kenshi mu gihe muje hano iyo muri ko muvuga ubutare igihugu gifise nubwo butarashobora gucukugwa muhora mugereranya amatoni mwibaza yo bari mu gataka ka kino gihugu.
Kumengo bagiye bimba batwara none munsi umenge inyishu ntiraboneka neza, none uko ahahoho ntibazoza bakimba batwara bo bafise izo autorisation.
Ikindi abashinga amateka babajijwe no kuba Burundi bwiteguye gukingira ubuzima bw'abanyagihugu, kuko guhingura ubutare bishobora guteza indwara zitandukanye zirimo na kanseri. Abashinga amateka bonyene berekana impungenge ziri mu masezerano yatewe ko igikumu hagati y'ibyo bihugu byombi. Uyu ni Jean Nduwimana, umuvugizi w'ishyirahamwe Orikomu.
Aba bagomba gukora imigambi atavyigwa byabaye, kandi imigambi nguyu wari umugambi mwiza, umugambi wo gushyiraho gukongereza umuyaga nkuba uravye n'abarundi bagukeneye. Ibintu birimo igipfungu vyamabirangwa no kudashoboka gushingurwa. Kubyukuri biraboneka ko harimo igipfungu cishi rero, kuko ntushobora kuzana ikintu abanyagihugu badashobora kumva.
Jean Nduwimana anavuga kuko kwimba ubutare bigatanga inyungu ku Burundi bitizewe neza, kuko hari n'ayandi mashirahamwe yo mu bihugu mvamakungu yagiye aza kubikora, ariko bikaboneka ko hari izindi nyungu bari babifisemwo. Uku ni kwa bisigura
camwe uri kome dufise amakinga menshi, kuko hari amasosiyete menshi yaza hanyuma akimba ariyo nayatwaye mu ndege kugira ngo avuga ngo agiye gupima mugabo kuvyukuri ivu murazi ko riba riri kumwe n'ubundi butari nyine baba ariko baracukura.
Ishirahamwe Orikome gishinze kugwanya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta, aha niho rihera ryerekana ko mu gihe cyose ibikorwa bizotangura hari bitarasobanuka neza, ariho hashobora kwibonekeza ikibazo gisanzwe caramunze Burundi cyo kuba hari akagwi k'abantu kazokwihagira umutungo uzova muri ubwo butare bigaherera mu masezerano gusa. Gushika ubu ibihugu byemerewe guhingura ubutare bukungahaye ni bitandatu ku isi hose, ibyo n'u Burusiya, Ubufaransa, Canada, Ubuyapani n'Ubwongereza hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburundi bukaba bwisunze igihugu cy'u Burusiya kuko butemerewe kwimba no guhingura ubutare. Bamwe mu bavugira abanyagihugu mu Burundi bavuga ko biramutse bikozwe neza uyo muyaga nkuba ukaboneka yoba ari inkuru nziza ku Burundi mu bijanye n'iterambere. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tukiri mu Burundi, abatuye mu murwa mukuru wa politiki Gitega n'uw'ubukungu Bujumbura bavuga ko bari mu bukene bw'amazi budasanzwe. Iyo atangwa n'ikigo cya Regideso atabonetse, abatari bake bajya kuvoma amazi y'inzuzi arimo umwanda kubera kubura uko bagira. Ni inkuru y'Ijwi ry'Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana.
Aba bakumugwa mukuru wa politiki Gitega bavuga ko amazi atera abamake cyane ku buryo bayabona rimwe mu ndwi canke ntibayakubita ijisho. Dusengimana Irene ni umukenyezi afite imyaka 30 akaba muri quartier Magarama, avuga ko kugira ronka amazi yo gukoresha mu rugo bitamworohera.
Amazi aratugora cyane nyene, kenshi turashaka no kumara indwi tudafise amazi. Iyo tuyakeneye turajya mu myonga, naho usanga atari meza mugabo kubera atakundi buri bugira hakurya burura yakoresha.
Amashuri yisumbuye afise uburaro aharangwa ku bwinshi, nayo nyene aragira ibibazo y'ishirahamwe Regideso ritanze amazi. Ivyo biremezwa n'abarongoye ayo mashuri. Patiri Simoni Nzigira barya arongoye ishuri ryitiriwe Mugabekazi w'ubwitonzi n'umwe muri abo bayobozi.
Muri Regideso bikagwa muri ya minsi y'uko nabo badatanga amazi ngaha muri karitiye iwacu, tuca tugira ubukene bw'amazi gushikaho n'abana bagenda kuvoma amazi hariya mu masoko ari yefo mu mibande, bakaheza bakayazana ku mutwe kugira ngo bashobore kuyadushikiriza.
Buramatari w'intara ya Gitega aremeza ubwo bukene bw'amazi ku mugwa mukuru w'intara arongoye, aha bayaronka bari munsi ya 50% nk'uko abivuga. Venaman Irambona yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko icyo gisagara gitera cyaguka ku murindi udasanzwe ariko amazi atorongerezwa agashima ariko ko hari bikorwa vyabaye birakogwa kugira namaka hari aboneke
byaragaragaye yuko igitega dusanzwe dukoresha amazi ari hariya mu bubiko hariya mu kuzimu mu gifaransa bita nappe phréatique bayakuramwo babanje kwimba bagakoresha amapomo niyo mazi mu bisanzwe dukoresha ngaha bene yandi ava ku misozi na cyane cyane cyene kugira ngo ashobore gukwira abene gihugu muri kino gisagara vy'ukuri babona ko bidakunda
n'umwishyira hamwe Régie des Eaux itanga amazi mu karere k'ubuseruko bemeza ubwo bukene bw'amazi buturuka ku kubura uburyo bwo kuyagwiza Claude Manirakiza ahagarariye iryo shyirahamwe Gitega aravuga ko hari umugambi munini uzozotorera umutura mu cyo kibazo leta y'u Burundi ifashijwe na leta y'u Faransa
mu bisanzwe turavye amazi ari ngaha mu gisagara cha Gitega no vuga yuko ari nk'icya gatatu cy'amazi akenewe hariho umugambi wo guhingura aya mazi uruzi ruvubu tukaba tuko turagifashwamo n'igihugu cy'u Faransa n'ubu baracyari ko barakora uwo rero ni umugambi no vuga wagutse uzoza utorera inyishu amazi yo ngaha mu gisagara cha Gitega mu myaka itari mike
no mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura iharugwamwo abantu bababa ibihumbi amajani cenda amazi atangwa n'ishyirahamwe Régie des Eaux naho nyene aharugwa ku rugero ruri munsi ya 50% nk'uko amakuru ava muri iryo shyirahamwe abivuga ababa cyane cyane mu makaritiye yo mu buraruko no mu manuko bw'icyo gisagara bakavuga ko amazi atangwa na Régie des Eaux baza barayibagiye bikora ku mazi y'inzuzi
vuga yuko ikibazo cy'amazi ngaha cyabaye ndase twe nk'ubu ntitukironka amazi turamara n'inga yose atamazi aje tujya kuvoma mu nzuzi zitwegereye
twe ndukuri ngaha amazi turayabuze cyane turakanya amazi n'amabomba hahari hariho iryo mukazimu abaragiyugaye keje tuvoma mu gerero yaruze tutemba ko hari
bamwe mu banyepolitike ntibatahura ingene leta y'u Burundi ifata menenerwa igisata cy'amazi kandi amazi ariyo buzima agatongwa sarongwe mugambwe SNL agatangazwa n'ingene abarundi babura amazi igihugu cyabo cyuzuyemwo amasoko y'amazi menshi
natanze akarorero n'uyu munsi wa gatanu i Dar es Salaam amazi bakoresha ava ku birometero birenga 80 mugabo twebwe kuva ngaha gushika ku kibira ni birometero bingana kuva ngaha gushika ahahigi mutambu ni birometero bingana twosaba cyane dushimitse leta ko yo kwigora ikicarana n'abahinga kigatunganywa gushasha ku neza y'abarundi bose
naho mu buyobozi bwa Régie des Eaux badashima kugira icyo bashikirije ku cyo bakiriko kirakogwa mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'amazi bamwe mu bakozi b'iryo shyirahamwe bavuga mu ibanga ko hari umugambi uri mu bubati bw'abarongoye iryo shyirahamwe utashizwe mu ngiro uwo nawo wari wo kongereza amazi akuwe mu kiyaga Tanganyika ku rugero rwa metero kibe zirenga 40,000 ukaba wari wateguwe n'umuryango utabara imbabare ku isi Seisea mwaka 2018 iryo shyirahamwe rikaba ryakoresheje amafaranga angana no miliyaridi umwe n'imiliyoni 500 amafaranga y'amarundi umugambi mugufi leta yashize imbere mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura ubicishije mu mugambi amazi wota no gutanga amazi akuwe mu kuzimu mu ntumbero yo kugwanya indwara zituruka ku isuku rike na korera n'izindi ariko abama mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura n'abashimbuwe mugambi mugufi basaba nyabona leta ibicishije mu ishyirahamwe Régie des Eaux gutorera umuti ibibazo bituma amazi ahinguwe n'iryo shyirahamwe atabashikira
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho tugaruka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abayoboke benshi b'ishyaka ry'abademokrate rya President Joe Biden ntibishimiye uburyo guverinoma ye yitwara ku ntambara yo muri Gaza. Reuters, ikigo ntaramakuru cyo mu Bwongereza, yakozeho ubushakashatsi isanga ikibazo kiremereye kurusha uko abashinzwe kumwamamariza manda ya kabiri babikeka. Temistocle Mutijima yadusemuriye iyi nkuru.
Bamwe mu bategetsi mu ishyaka ry'abademokrati babwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko ibiro by'umukuru w'igihugu White House byitegaga ko amakimbirane yavutse mu ishyaka bitewe n'intambara yo muri Gaza azayoyoka ubwo Perezida Biden azaba atangiye ibikorwa byo kwiyamamaza. Ni mu matora azaba hatanyemo na Donald Trump, umukeba byitezwe ko azaserukira ishyaka ry'abarepublikani. Nyamara hagendeye ku biganiro Reuters yagiranye na bamwe mu bayobozi bakuru muri iri shyaka, abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza Biden ndetse n'impirimbanyi z'uburenganzira, biraboneka ko ayo makimbirane agenda afata intera. Ibi biro ntaramakuru bivuga ko byaganiriye kuri iyi ngingo n'abategetsi bakuru mu ishyaka n'abashinzwe ibikorwa byo kwamamaza barenga 10 ndetse n'ababa mu nteko itora n'impirimbanyi z'uburenganzira barenga 60. hakurikijwe ibiganiro abo batanze biraboneka ko mu gihe ahora mesi cy'umugezo kimo kushaho kugira udubi ukudashyigikira ubusabe bw'agahenge karambye muri intambara kwa bwana Biden byakuruye uburakari mu nteko itora yamuhesheje insinzi mu 2020 kuva ku banyamerika babirabura kugeza ku mirimbanyi z'abayisilamu muri leta ya Michigan ifatwa nk'ingenzi cyane mu matora. Ikusanya bitekerezo rigaragaza ko abademokrate baciwemo ibice cyane n'uburyo Biden yashyigikiye Israheli yivuye inyuma kuva ku bitero by'ya 7 y'ukwa 10 Hamas yagabye kuri icyo gihugu bigahitana abagera ku 200,000. Bamwe mu Bayahudi b'Abanyamerika bakunze gutora abademokrate ku bwinshi bashyigikiye Biden. Nyamara abademokrate bakiri batoya ndetse n'abirabura ntibashyigikiye imigenzereze ye. Abo babangamiwe cyane n'ubwiyongere bw'imfu zatewe n'ukwihorera kwa Israheli ubuzigeze ku bantu hafi 30,000 nk'uko Minisiteri y'Ubuzima yagaze ibitangaza. Ibice by'ingenzi by'abagize inteko itora barasa nk'abatengushwe n'imyitwarire ya bwana Biden muri iki kibazo kandi bararakaye. Imishigani kuwa kabiri mu gikorwa cyo guhatanira guserukira ishyaka ry'abademokrate impirimbanyi z'abanyamerika bafite inkomoko mu Barabu zari zamushyigikiye mu 2020 barahiye kutongera kumushyigikira. Aba basabye abatora kuri uru rwego rw'ibanze kugenzurira kuri iri tora ry'igerageza niba uburyo Biden yitwaye mu kibazo cya Gaza bidashobora kumutera gutakaza amajwi muri iyi leta y'ingenzi cyane mu matora. Mu kwizera ko bamariza impungenge abategetsi bo mu biro bya Biden ku itariki ya 8 y'uku kwezi kwa kabiri bagiranye inama y'inyongera n'abayobozi b'Abanyamerika b'Abarabu bo muri leta ya Michigan. Isoko ebyiri zamenye iby'iyo nama zabwiye leta ziko abayitabiriye babujijwe gushyira hanze ibyayivugiwemo. Mu byagarutsweho nk'uko izi soko zibivuga, abo bategetsi bavuze ku mfashanyo y'ubutabazi kuri Gaza bibutsa ko Biden arimo kunenga Israheli mu ruhame. Mu biganiro by'ibanga abategetsi batatu babwiye umunyamakuru wa leta ziko Biden na bamwe mu bajyanama be ba hafi bakomeje kurwanya ubusabe bw'agahenge karambye nubwo hari igitutu cy'imbere mu ishyaka gisaba guhinduraho bahagaze. Abajijwe kuri iki kibazo, Seth Schuster, umuvugizi w'ibikorwa byo kwamamaza Biden, yagize ati "Perezida arimo guharanira kwegukana buri jwi kandi ibikorwa byacu bizakomeza tuganira imbona nkubone n'abatora ku bibazo binyuranye birimo n'icyerekeranye n'amahoro arambye mu burasirazuba bwo hagati." Leta ya Michigan ubwayo ifite abarabu b'Abanyamerika ndetse n'abayisilamu bari mu nteko itora bagera ku 300,000 kandi ni nayo yagize umubare munini w'abatora b'urubyiruko kurusha izindi mu gihugu mu itora ryo hagati muri manda ryabaye mu 2022. Ni ukuvuga abafite imyaka iri hagati ya 18 na 29. Mu 2020 Perezida Biden yari yegukanye leta n'amajwi atarenze 155. Nyamara ubu amatsinda yiswe Engage Action na Listen to Michigan ayobowe n'impirimbanyi z'abayisilamu arimo aragerageza gushishikariza nibura 10% by'abademokrate bari mu nteko itora kudatora Biden. Umubare wabo ungana n'amajwi 10,000 Madamu Hillary Clinton yatsindiweho na Donald Trump muri iyi leta mu 2016. Ubutegetsi bwa Perezida Biden hagati muri uku kwezi kwa kabiri mu kanama karoni gashinzwe umutekano bwari bwatanze igitekerezo cy'uko hashyirwaho agahenge k'agateganyo muri Gaza ariko butambamira itorwa ry'umwanzuro usaba agahenge karambye. Kuri uyu wa mbere Perezida Biden yavuze ko yizeye ko aka gahenge k'agateganyo kagerwaho abajyanywe bunyago bakarekurwa bitarenze icyumweru. Nyamara Hamas na Israheli birasa nk'aho bikiri kure ngo bahuze mu biganiro. I Wisconsin, indi leta y'ingenzi cyane mu matora, impirimbanyi z'abademokrate zirategura imyigaragambyo yo kwamagana umurongo Perezida Biden yafashe mu kibazo cya Gaza. Ibyo byatangajwe na Heba Muhammad, umwe mu bari bayoboye ibikorwa byo kwamamaza Biden mu 2020 muri iyo leta, ariko bakaba bategura imyigaragambyo yo kumwamagana.
Temistokle Mutijima, urakoze rero kutugezaho izi mpungenge z'abayoboke benshi b'ishyaka ry'abademokrate rya President Joe Biden bamushinja ko guverinoma ye ititwara neza mu ntambara yo muri Gaza. Reuters ivuga yuko bishobora no kuzagira ingaruka kuri manda ye ya kabiri arimo ashakisha mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11. Mu Rwanda, urubanza rwa Beatrice Munyenyezi mu rukiko rwisumbuye rwa Huye ruragana ku musozo. Abamwunganira mu mategeko batanze imyanzuro yabo ya nyuma uyu munsi, bavuga ko abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bamuhimbiye kugira ngo bamugerekeho urusyo. Bavuga ko batari bamuzi mbere ya genocide no mu gihe cya genocide. Umucamanza yatangaje yuko ashobora gupfundikira urubanza ejo kuwa gatatu. Prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ari muri Arabia Saudita aragenzwa no kuganira ku kibazo cy'imfungwa z'intambara imfungwa z'intambara z'aba Ukraine n'iza Russia. Arabia Saudita n'umuhuza hagati y'ibi bihugu byombi nk'uko yabikoze mu 2022. Maze rero nshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugira umugoroba mwiza murakarama.